murabandanya mukurikirana ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu kirundi ni Kinyarwanda, twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3. Muramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu wa mbere. Aloise Bigirimanije ndemesheje ibi biganiro byo muri aka kanya.
Bifasha abana kugira ngo bige neza, bifasha abana kugira ngo batekereze neza mu gihe kiri imbere mu mashuri atangira, bigafasha n'ababyeyi cyane cyane ku buryo hari ibintu byinshi twabateguriye bitandukanye by'abana.
Uyu ni Nelson Mukasa, umwe mu bagize umurwuri kuri atunganya inkino ku rwaruka rw'u Rwanda ruri mu gihe cy'uburuhuko bw'amashuri. Turababwira kandi naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaze ku matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba mu Rwanda. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini. Ariko imbere yaho ndabona Rosine Munezero yiteguye kubanza kudushikiriza amakuru make muyavugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye. Rosine, mwaramutse.
Mwaramutse Aloise, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Nigeria, aho abategetsi muri icyo gihugu batangaje ko abantu 11 bapfiriye mu gitero cyabereye mu isengero mu bumanuko bushyira ubuseruko bw'igihugu, n'abashika kuri 18 bakomeretse. Mu ntango, abanyagihugu bavuga ko icyo gitero cyakozwe n'abagabo babiri baje bitwaje ibigwanisho. Yamara umukuru w'igipolisi muri leta ya Anambra ahabereye icyo gitero yahavuye atangaza ko igitero cyakozwe n'umugabo umwe yaje yitwaje inkoho mu isengero ry'abakatolika Saint Philippe mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana. Uramatari wa leta ya Anambra, Willy Obiano, yatangaje ko icyo gitero cyabaye bivuye ku mishyamirano yadutse hagati y'abanyagihugu bo muri ako karere bari basanzwe baba hanze ya Nigeria. Gushika ubu nta murwi n'umwe witiriye icyo gitero. Igipolisi cyatangaje ko kitibaza ko umuhari w'iterabwoba Boko Haram ushobora kuba ufise uruhara muri ubwo bwicanyi. Mike Pence, icegera cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Amerika, yamiriye kure amakuru avuga ko ategekanya kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ari hamwe Perezida Donald Trump atitoje mu kiringo kigira kabiri mu 2020. Pence yaneguye amakuru yasohotse mu kinyamakuru New York Times kuri uyu w'Imana, avuga ko ateye isoni. Ni mu gihe kandi byigwa byakozwe ku bijyanye n'uburyo Perezida Trump n'icegera cyiwe Pence babyifashemwo mu kiringo cy'amezi atandatu n'igice bamaze barongoye igihugu, byerekana ko icya gatatu cy'abatoye ari bo bonyine bashima ubuyobozi bw'abategetsi. Ikinyamakuru New York Times kikavuga ko ibyo biri mu byatumye bamwe mu barepublikani bavuga ko Perezida Trump atokwitoza mu kiringo cya kabiri cyo kuyobora igihugu. Mike Pence, icegera cya Perezida Trump, yatangaje ko nyabuna atekanya gushyira ingufu ku migambi Perezida Trump yiyemeje kurangura kugira ashobore gusubira gutsindira amatora yo mu 2020. Igihugu cy'u Burusiya cyatangaje kuri uyu w'Imana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izorunga ikavuba intumwa yayo mu biganiro ku bijyanye n'intureka ziri mu buseruko bwa Ukraine. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu Sergei Lavrov inyuma y'isaha imwe avuye mu mubonano yagiranye na mugenzi we wa Amerika Rex Tillerson mu nama barimwo muri Philippines. Mu mubonano wabo wa mbere bagiranye inyuma yaho Perezida Donald Trump yemereje ibihano bishasha ku Burusiya ku bijyanye no kwivanga kwabwo mu matora ya Amerika yabaye umwaka uheze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo yatangaje ku bijyanye n'uwo mubonano. Umushikiranganji Rex Tillerson yasinye kutishyura ku bibazo by'abamenyeshamakuru. Sergei Lavrov yatangaje ko naho Amerika iheruka gusohora ibihano bishasha ku Burusiya ngo nta wundi muti atari uko abategetsi b'ibyo bihugu ko ari bibiri babandanya kuganira. Igihugu cy'Ubushinwa cyasatiriye Korea ya Ruguru kuri uyu w'Imana kugira ngo ihagarike ibitero ikora byo kugerageza za misile balistike. Izo byatangajwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu Wang Yi, aho yavuze ko Korea ya Ruguru idakwiye gusotora makungu. Ni nyuma yaho ishyirahamwe mpuzamakungu ONU risohoreye ibihano bishasha kuri Korea ya Ruguru. Wang Yi yagabishije mugenzi we wa Korea ya Ruguru aho yari mu nama y'abashikiranganji bahurikiye mu ishyirahamwe rya Aziya y'umanuko bushyira ubuseruko yabereye Imani muri Philippines. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kwishima uburyo Ubushinwa bwashigikiye ibihano biheruka guhabwa Korea ya Ruguru. Yamara ivuga ko izokurikiranira hafi nimba koko Ubushinwa buzoshira mu ngiro ibyo bihano. Perezida Donald Trump yatangaje abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko ashima kubona ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya byarashigikiye abandi byarifatikanije nako n'abandi mu kwemeza ibyo bihano, akavuga ko bizogira ingaruka ikomeye ku butunzi bwa Korea ya Ruguru. Abategetsi mu gisirikare cha Venezuela bamenyesha ko bahagaritse byihuta igitero cyari cyaje kigana ikirindiro hagati mu gihugu. Igitero Perezida Nicolas Maduro yise ko ari icy'abiyahuzi cyakozwe n'abarwanyi bahoze mu gisirikare. Babiri muri abarwanyi bahasize ubuzima. Yang Kagwalpano, umwe mu bategetsi mu gisirikare, yashize ivideo ku mbuga ngurukana bumenyi aho yarakikijwe n'abasirikare yemanga ko bagize umurwi w'abarwanyi kugira bagwanye icyo yise ubutegetsi bw'ubwicanyi bwa Perezida Maduro. Uwo musirikare yavuze kandi ko atari igikorwa cyo gutembagaza intwaro, yamara ko ari igikorwa cyakozwe n'abasirikare mu ntumbero yo gutabara igihugu no gusubiza ibintu mu buryo. Mu nyuma yaho Perezida Maduro akaba yaserutse kuri televiziyo aho yatangaje ko babiri mu barwanyi bapfuye n'abashika 8 bafashwe. Yamara ntacyo yatangaje kuri Yan Kagwalipano. Intureka aho muri Venezuela zariyongereye kuva mu ndwi iheze aho leta itangarije mu nama nshinga mateka nshasha umugambi wayo wo guhindura ibwirizwa shingiro.
Yara makuru havugwa hirya no hino ku isi imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Amakuru avugwa mu karere cyahere kuri iri tangazo. Leta zumwe za Amerika irakeza abanyarwanda kubona baritabye amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa 8 umwaka wa 2017 mu ituze ntangere. Ariko Amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'utunenge twibonekeje muri yo. Mu itangazo ryashikirijwe na Departement ya Leta ya Amerika mu mpera z'indwi turangije, Amerika ihamagarira ibimenyesha makuru byo mu Rwanda gutinyuka bikaza bishikiriza amakuru ya bamwe mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abanyagihugu baburabujwe mu gihe cyo kwiyamamaza. Amerika isaba abanyagihugu, komisiyo ijejwe amatora hamwe n'abategetsi ba Leta y'u Rwanda kubahuka bakaza baravuga ibitagenda neza. Amerika irashima kubona abakandida barahawe umwanya kuri televiziyo bagashikiriza ibyiyumviro byabo, ariko ivuga ko byari kuba byiza kuruta abakandida bose bifuza guhiganwa barahawe ako karyo. Amakenga ya Amerika abandaniriza kukuba ta muco wabaye mu guhitamwo abemerewe kwitoza, ikifuza ko ibwirizwa rishasha rigenga amatora coba kimwe mu byo kwigwa mu bikorwa by'inama nshingamateka bigiye kuba muri ico gihugu. Amerika yifuza ko tomorwa neza uko bikwiye kugenda imbere y'uko u Rwanda rutunganya amatora y'abashingamateka mu mwaka uza w'2018. Leta zumwe za Amerika iheraheza ivuga ko ishigikiye abanyarwanda mu twigoro twabo two kubaka demokarasi ikomeye hamwe n'inzego zidakumira kugira u Rwanda rugume mu mahoro arama demokarasi hamwe n'akazoza keza kuri bose.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bonante.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi abanyeshuri barenga 190 bahora biga mu gisata cha laboratoire kuri lise y'ubuhinga yitiriwe Hari Mweranda yo kumuzinda muri commune Rugazi mu ntara ya Bubanza ntibagira yo bacira nayo bamira ni nyuma yaho ubushikiranganje bw'indero burungikiye urwandiko kuri iryo shure mu ntango z'uko kwezi k'umunani rufuta ico gisata buvuga ko bidakwije ibisabwa n'amategeko ni inkuru ya Evariste Nziko Banyanka.
Imbere y'umwaka umwe gusa ngo barangize ibyigwa bya laboratoire kuri lycée technique Saint-Henri yo kumuzinda abo banyeshure bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko ubushikiranganje bw'indero bwarungitse kuri iryo shure urwandiko ruhagarika igisata bahora bigamwo umwigeme Aline Ntakirutimana n'umwe mu biga muri ico gisata cha laboratoire avuga ko asa n'uwakubiswe n'inkuba yumvise iyo ngingo
twebwe twarabyumvise mugabo nico zigituma twebwe twabyumvise ku banyeshure cyangwa bamwe barabimba bajije nawe kirafije ibyo navyonze hamatusha tufata ingingo yo kujya ku ishuri turakoranira hamwe kugira ngo tubaze igituma iryo shuri ryo baryugawe cyangwa ryo baryafuswe hamatumaze gushika we direkitere turahamusanga turabimubaza atubwira nawe nyene ko atavyazi yatubwire ngo turindire gushika itariki indwi z'ukwezi k'umunani hasubwira ko ari hazatubwira inyishu ya nyuma.
Umuyobozi w'indero muri commune Rugazi aremeza ko ico gisata cugawe n'ingingo y'ubushikiranganje bw'indero Bandora Yeremia asigura imboni mvano iyo ngingo.
Twabonye keteri bwe mushikiranganje imenyesha yuko bafatiye ku maraporo baronse ku bugenduzi bwaruze buryo shure babonye ko ari ibintu bidakwije bishaba bisaba yuko bashigikira yuko ryohagarara aho kuba ndanya rikora cyo gisata kijanye n'ibyubuvuzi.
Uwo mutegetsi w'igisata c'indero ku rwego rwa commune Rugazi nabo nyine yemeza ko ingaruka ari mbi kuri abo banyeshure bari basigaje umwaka umwe gusa ngo barangize ibyigwa. Bandura Yeremia afise icyo asaba abo banyeshure.
Gushika uno munsi nta ngingo turabona iyo bayerekeye abanyeshuri ubwabo mugabo mu by'ukuri ko dusanzwe tubimenyereye iyo amashuri ahagaritswe n'ubushikiranganje cyo gusaba yuko abahora bahiga baca bahiga ahandi hantu biga hoba hari ibikwiye bisabwa n'amategeko. Hama kubijanye naho byari bigeze bari bashigeze umwaka wa kabiri mbere nabonye ko n'umwikete bari bavuze ko barabarenga zo kubivuza cyane effective bajana kuri kaminuza ariko mu by'ukuri ntari bwashika bakora ikibazo kigeze kuri kaminuza barageze mu mwaka wa kabiri
ariko ubujejwe abakozi n'akazi kuri lycée technique Saint-Henri afite icyizere ku iyo ngingo izosubirwamwo. Umufasoni Iratugabisha Joseline avuga ko ubuserukira imbere y'amategeko iryo shure ariko arakurikirana icyo kibazo.
Mu bisanzwe ibyo bintu kuko tutabitorera umuti cyangwa ngo twumve neza na neza inkuru zivuye kuri representant w'ishure ntiturafata ingingo ni nayo mpamvu representant w'ishure ariko arakurikirana neza kugira arabe ibyo bintu ipfuntu byaba byaragenze. Abana mu kwezi kw'icyenda baratangura mu gihe tukirindiriye ko nyakubahwa ukuntu ariko arabikurikirana arabe neza na neza ikizobamo.
Mbere y'uko umwaka w'ishure uheze urangira umushikirangaje w'indero Mufasoni Jean Pierre Ndirahisha yari yagabishije ko amashuri y'abigenga atazoshikana 100% mu kibazo cya leta azofutwa. Iyo ngingo yari yerekeye amashuri 35 yo mu gisagara cha Bujumbura ane yo mu ntara ya Bujumbura imwe y'Imakamba atatu yo mu ntara ya Rumonge hamwe n'imwe yo mu ntara ya Cibitoke mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi. Evariste Nziko Banyanka Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru mu karere sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazi na muntu iri arusha mu gihugu cya Tanzania yatanguje uburyo bwo kurondera abashingwa manza baburanira abatishoboye bifuza kuyitura. Iyo sentare ivuga ko ubwo buryo buzotuma inzira karengane zihohoterwa n'amareta zishobora gutunganirizwa kuva ku wa kane gushika kuri uyu wa gatandatu heze abashingwa manza niho bahabwa inyigisho zo kuburanira abo bantu nikora. Pierre Clavere niyo nkuru umenshi makuru uje rya Amerika arusha muri Tanzania niwe adushikiriza iyi nkuru.
Sentare ya Afrika ijerwe kubahiriza gateka kazina muntu yemeza ko imaze kuronka abantu bayitura ariko badafise uburyo bwo kwirihira abashingwa manza. Iyo sentare ivuga ko benshi muri abo ari abagore, abatishoboye cyangwa abafunzwe ariko babona ko bahohotewe n'amareta yabo. Nuhu Madane Diallo aturuka mu gihugu cya Burkina Faso icegera cy'umwanditsi mukuru w'imanza muri iyo sentare avuga ko hashizweho uburyo bwo kuronderera abashingwa manza abo bantu nikora. Ati nk'uko mubizi abaza kutwitura benshi n'abatagira uburyo bwo kuronka canke kwirihira abashingwa manza. Iyi sentare itegerezwa guca ibaronderera ababafasha mu by'amategeko kuko kuronka ubutungane nibwirizwa rikuru mu kubahiriza agateka kazi na muntu. Hari nabo twari tumaze gufasha naho umugambi utari bwatangure. Ni muri iyo ntumbero rero twarondeye abashingwa manza hirya no hino kugira ngo tubehe inyigisho maze bamenye ingene iyi sentare ikora. Maître Isidore Rufyikiri yahoze atwara urwego rw'abashingwa manza mu Burundi ari mu bahawe izo nyigisho avuga ko gufasha abatishoboye kurenganurwa mu butungane byari byaratevye.
Ndikuje hageze gusa kuje kwaranatevye kuko amategeko yayo byari ngombwa yuko iba ifise ikigega gishobora gufasha abatishoboye gushobora kuyitura. Abantu bahohoterwa mu gateka kabo ni benshi kandi bava mu bihugu byinshi. Nico gituma kenshi usanga adafite n'uburyo bwo kwishikana ku isentare. Ubu abavoka ni bo bazohora iyo sentare ituma guserukira no kuburanira abo bantu bazoba bayituye
kugira ngo umunyagihugu ashobore kuzoronka abamuburanira. Bariho niyo sentare abwirizwa kubanza kwitwara akazana dosiye yiwe yerekana ingene igihugu canke inzego z'igihugu ciwe zamurenganije zikamuhohotera. Inyuma yaho asabwa kwandikira sentare urwandiko agasigura ko ari ntawe nikora adashoboye kuronka uburyo bwo kwirihira umushingwa manza. Abagateka kabo gahungabanywa n'inzego za leta ariko bakabura uburyo bwo kwitura sentare no muri Kongo bariyo nk'uko bivugwa na Maître Jacques Zakaye Mbumba atwara urwego rw'abashingwa manza mu gisagara ca Matadi mu ntara ya Bakongo.
Oui, parce que de l'expérience
ego cyane mu runane rw'abashingwa manza i Matadi abantu nkabo baruzuye harimo n'abakenyezi mbere baba bahohotewe abandi bakaborezwa igufa. N'ahandi muri Afrika abantu nkabo bari ari benshi kubera ikibazo cya mikoro make. Nicyo gituma iyo mfashanyo y'isentare ikenewe cyane kugira ngo abantu abo nikora nabo bashobore gutunganirizwa bahabwe ababuranira. Gushika ubu ibihugu 3 nivyo bimaze gusinya amasezerano yemera iyo sentare. Muri ivyo indwi gusa nivyo vyemerera abanyagihugu bavyo n'amashami yigenga kwitura iyo sentare atantambamye. U Rwanda ruheruka kwikura muri ivyo bihugu vyemerera abanyagihugu kwitura iyo sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazina muntu. Maître Isidore Rufyikiri abona ko ibihugu vya Afrika bikwega amaguru kuko inzego zavyo zikunda guhohotera abanyagihugu.
Ibihugu vyishyura kwega amaguru kuko amareta menshi usanga akunda guhohotera abanyagihugu. Baratinya rero yuko imanza zohava zibabana nyinshi zikaba n'umurengera kandi nabo batari buhagarike zo guhohotera akazi na muntu. Biranababaje cyane kuko ayo mareta nyene niyo yasinye icyo twita Charte africaine des droits de l'homme n'ikintu ciyumviriwe kugira ngo gitunganize abanyagihugu bahohoterwa na leta canke n'abaserukiri ba leta. Leta zimwe zimwe kugira zishire mu ngiro nk'urubanza rwa zitsinze nimera nko kwishumita agashinge biragoye kwishumita agashinge.
Abashingwa manza 61 baturuka mu bihugu 25 nibo bahawe inyigisho zo kuburanira abatishoboye muri iyo sentare. Ibihugu bya Afrika y'ubuseruko birimo byose hakiyongera ko n'abaturuka mu Bufaransa, mu Butaliyano hamwe no muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Iyo sentare inyuma y'imyaka 10 imaze kwakira imanza 145 imanza 6 zituruka mu Rwanda mu gihe atamurundi n'umwe arayitura. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ubunaho n'amakuru y'inkino ubunaho mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino yabaye mu Rwanda mu mpera z'iyi ndwi.
umupira w'amaguru amakipe mu kicyo cya mbere akomeje gahunda yo kwibaka no kwisuganya urwego rwo kwitegura shampiyona izatangira tariki 29 y'ukwezi gutaha kwa 9 ikipe ya Rayon Sports iherutse gukina imikino ibiri ya gicuti yo kwipima iyo mikino yarihuje n'ikipe y'abakinnyi bikusanyije hamwe ari abafite amakipe ari n'abatayafite ariko basanzwe bazwi muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda muri iyi mikino yombi Rayon Sports yatsinze ikipe yabise abakorerabushake umukino wa mbere wabaye hagati mu kimwe gishize Rayon Sports yatsinze ibitego biri ku busa hanyuma ejo bundi kwa gatandatu irongera itsinda ibitego bitatu kuri kimwe iyi mikino yabereye kuri Stade de la Mitié kumumena ejo kwa kabiri Rayon Sports izakina na Simba Sports Club yo muri Tanzania umukino uzabera i Dar es Salaam wateguwe mu rwego rw'ibirori by'umunsi mukuru w'ikipe ya Simba muri iki gihe abanyeshuri mu mashuri abanza n'ayisumbuye bari mu biruhuko bateguriwe imikino inyuranye hagamijwe gukomeza kubungabunga impano zabo nibyo dusobanurirwa n'umwe mu bagize itsinda ritegura iyi mikino y'ibiruhuko Nelson Mukasa
usanga tumenyereye muri vacances z'abana icyo gihe bifasha abana kugira ngo bige neza bifasha abana kugira ngo batekereze neza mu gihe kiri imbere mu mashuri atangira bigafasha n'ababyeyi cyane cyane kugira ngo umwana igihe agiye muri siporo aho kugira ngo asigare mu rugo asigare mu bintu bitandukanye mu rugo bituma atagira n'iterambere mu myigire ye igihe asubiye mu mashuri ubu twabateguriye vacances iki gihembwe yo izaba ifite uburyo yihariye itandukanye na vacances zishyize ku buryo hari ibintu byinshi twabateguriye bizaba birimo bitandukanye by'abana dufite ahantu henshi abana bazakorera imyidagaduro no muri stade twateguye ko abana batari bategereye hano mu bice bya stade twabategurira ahandi hantu mu nkengero z'umujyi ahantu bakorera siporo hari ahantu twateguye hari ibibuga abana bazagenda bakorera siporo batarinze kugira ngo dusange hano ahubwo hafi yawe
tugarutse umupira w'amaguru uyu munsi kuwa mbere kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irahura n'ikipe y'igihugu ya Sudani ni mu rwego rwo kwitegura icyiciro cya nyuma cy'amajonjora mu gushakisha itike kwerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyonazi wabo ikipe ya Sudani yasezereye u Burundi mu cyiciro cy'ibanze izahura na Ethiopia mu mpera z'iki cyumweru u Rwanda ruzahura na Uganda kuri wa gatandatu i Kampala rwakuyemo ikipe y'igihugu ya Tanzania ikipe izatsinda hagati ya Uganda n'u Rwanda izahita ibona uburenganzira bwo kujya muri shani 2018 izabera muri Kenya Amavubi y'u Rwanda aramutse asekewe n'ayo mahirwe byaba ari ku nshuro ya gatatu aserutse mu irushanwa rya shani umwaka ushize irushanwa ryabereye hano mu Rwanda ikipe y'igihugu isezererwa muri kimwe cya kane kirangiza ikuwemo n'ikipe y'igihugu ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ari nayo yegukanye igikombe yari Claude Munyandinda i Kigali
umva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira hi Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ubu ndaho nimwumvirize ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta z'umwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi
mu cegeranyo cy'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu ku bijyanye n'iterabwoba ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2016 kivuga ko umugwi w'iterabwoba uharanira leta ya Kiislamu wagumye ku isonga y'urutonde rw'imigwi y'iterabwoba ikomeye ku isi yose uwo mugwi niwo utanga inyigisho inkomezi mu yindi migwi wongera utanguza imigwi mishasha myinshi kurusha iyindi migwi ku isi ariko uwo mugwi warahuye n'intambanyi zitari nke aho wagiye uromogwa mu bice bitandukanye bitari bike nko muri Siriya na Iraq inyuma yaho ugiye uromogwa uwo mugwi uharanira leta ya Kiislamu waciye urungika abagwanyi bayo bari basanzwe bari muri Iraq na Siriya kugira ibitero mu bihugu by'Abarabu wongera ushishikariza iyindi migwi mu bindi bihugu bitandukanye kubandanya ibikorwa byawo intagondwa z'abagwanyi ba Al-Qaeda n'iyindi migwi bakorana barifatiye amareta adakomeye kandi adakora neza mu ntara zitandukanye ku isi kugira babandanye ibikorwa byabo by'iterabwoba umugwi wa Al-Qaeda ukorera mu karere k'ibihugu by'Abarabu ubandanya kugiramira abantu mu bihugu nka Yemen akarere kaho kimwe na leta zunze ubumwe za Amerika naho batsinzwe mu ntambara zitari nke El Nusra Front umugwi ukorana na Al-Qaeda muri Siriya nawo nyene urabandanya gukokeza intambara muri icyo gihugu kugira baronke uturere bakoreramwo nko mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya Al-Shabab nayo irabandanya kugira ibitero biteguwe neza kandi bikomeye muri Somalia n'uduce tumwe tumwe twa Kenya naho abayobozi babo bateshejwe kandi abagwanyi babo bakagenda barahunga muri Afghanistan, Al-Qaeda ibandanya gutsindwa mu mwaka w'2016 hari ibintu bibiri byabandanyije kwibonekeza. Icambere imigu y'iterabwoba yagiye irafata uturere amareta atariko arakoreramwo yongera ifata uturere twarimwo intambara kugira ibashe kwagura ubutaka bakorera ko. Icya kabiri ibitero byagirwa n'umugwanyi umwe hijya no hino byarabandanyije kugirwa ku basivile mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Ikindi nuko igihugu cya Iran cyabandanyije kuba icambere mu gushigikira iterabwoba ku isi. Iran yashigikira imigwi itandukanye ikorera muri Siria, Iraq n'ahandi mu karere k'ibihugu by'Abarabu. Icyo cyegeranyo cy'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu cyateguwe na kaminuza ya leta ya Maryland mu biro byerekeye kugwanya iterabwoba bizwi ku izina rya START. Muri icyo cyegeranyo bavuga ko ibitero by'iterabwoba byagabanutse ku isi inshuro 9%. Muri START bavuga kandi ko ibitigiri by'abantu bishwe mu bitero by'iterabwoba navyo nyene byagabanutse inshuro 13% kuva mu mwaka w'2015. Ibyo bikaba byatewe n'igabanuka ry'ibitero hamwe n'igabanuka ry'abantu bahitanywe n'ibitero byose hamwe byabereye muri Afghanistan, Siria, Nigeria, Pakistan na Yemen. Amerika izobandanya ishyira uburyo mu gufasha amareta bicuditse gukomeza imigambi yayo yo kugwanya iterabwoba, ariko kandi ishyira ingufu mu gutorera inyishu irama mu guhagarika abashigikira ubwo bwicanyi butagira izina.
Iyo gari jambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta z'umwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Amakuru avurwa hirya no hino ku isi twashikirijwe na Rosine Munezero na Fatuma Alimas Karara, niwe yashize hamwe ibi biganiro. Ndabifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.